Jani Wungo, Washiki Camilo, Camilo Mugonzo, Kadiba Musaiza Taria Mugoe,
Niwaganga,
Kaburiarimwe, Kibo Mugani,
Niwaganga,
Chakabiri Vasare Tama.
Yeah,
Niwaganga.